mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nshuti bakunzi mwiteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ndabifurije ikaze mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Munda harari nzara akabyoke nzigo ho mwana akirikwa tariye cyangwa akagira rimwe ku munsi no ku munsi hari uburose rimwe ku munsi we ashima Imana burya birakoye.
Unumwe mu bavyeyi baba muri commune gitanga intara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi avuga ko asa nk'abacitse intege, ubukene ngo ni bwinshi, abana inzarira barembeje bigatuma badatonda mu masomero. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari mu rugendo yarimwe kuri wa gatatu mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu yabonanye n'abavyeyi b'abanyeshuri 110 bo mu gisagara ca Dapchi banyurujwe na Boko Haram mu kwezi guheze. Buhari yabwiye abavyeyi ko igisirikare n'abajeje umutekano bakora ijoro n'umutaga kugira ngo babuhuze abanyeshuri bose. Mu minota 45 yamaranye nabo yabwiye ko leta yiwe izohana ivyaha vyakoze na Boko Haram harimo n'ivyakoziwe mu mwaka w'2014 imbere yuko ashikira ubutegetsi. Iryo nyuruzwa ryo mu gisagara cha Dapchi ryabaye mu gihe igihugu cyari cikicibuka abakobwa 276 bo mu ishuri ryisumbuye rya Chibok ni muri leta ya Borno mu kwezi kwa kane mwaka 2014. Inyuruzwa ryahungabanije amakungu aho gushika ubu 112 muri abo bakobwa bataraboneka. Boko Haram watanguye ubwicanyi kuva mwaka 2009 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ubwo bwicanyi hamwe n'ibikorwa bya gisirikare bimaze guhitana abantu barenga 200,000 hamwe n'imiliyoni 2,600,000 bateshejwe ingo zabo. Ibikorwa byo gutanga imfashanyo mu gisagara cha Bangassou muri Centrafrica vyarahagaritswe nyuma yaho ivyuma n'ibikoresho vy'amashirahamwe ane akorera muri ico gisagara co mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu vyibiwe. Ivyo vyashikirijwe kuno wa gatatu ibangi na Josepha Inganji arongoye ibiro vy'ishami mpuzamakungu ONU bijejwe imfashanyo OCHA mu mfunyapfunyo. Ku munsi wa gatanu heze abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba bo mu muhari w'aba anti-balaka barateye ubukiko bw'ishirahamwe Cordaid nkuko bimenyeshwa ni ishirahamwe ONU muri Centrafrica MINUSCA. Imiduga, amapikipiki hamwe n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva kuzuba vy'amashirahamwe atari make vyaribwe kuri uwo munsi nyene nkuko vyemezwa n'umukuru w'ibiro vya OCHA. Umushikiriza manza mukuru wa Liberia ejo kwa gatatu yavuze ko igihugu ciwe casohoye imitahe yo gufata abantu barenga 200 b'abanyalibiya hamwe n'abanyamahanga bagize uruhara mu rudandazwa rw'abimukira mu mpisho babatwara ku nkengera z'Uburayi. Ibiro vy'umushikiriza manza mukuru bitangaza ko mu baronderwa harimo abajeje umutekano, abarongoye amakambi yapfungirwamo abimukira hamwe n'abakozi b'amambasade y'ibihugu vya Afrika muri Libiya. Bimwe mu vyaha bagirizwa harimo gutunganya ibikorwa mu gisata c'abimukira, kugurisha abantu, ubwicanyi no gufata abagore ku ngufu. Radio ya Amerika munayumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bari mu Rwanda muratwumva tankumanzi ku 104 n'ibice 3 ku mirongo ya FM. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rwa internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Iradio mwatwe kumviriza iri kandi kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro cacu arico rwanyu wanyu mu ntara. Duhera uno munsi mu karere ka Ngoma ni mu murenge wa Kazo mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, aho mugenzi wacu Asumta Kabo yanyarukiye kuraba uko ikibazo c'inzara cari kimaze iminsi kivugwa muri ako karere. Trifashe Asumta mahoro ngaho mu karere ka Ngoma.
Amahoro Diane.
Ico kibazo c'inzara cari kimaze iminsi kivugwa ngaho wifi fashe gute wabonye meze gute?
Nakubwira ko ikibazo cy'inzara cyari kiyamaze iminsi abaturage bambwiye ko haciye nk'ukwezi ameza basabayemo kukivamo kuko bejeje ibigori bakavuga bati twejeje ibigori turarya umutima w'ibigori turarya impungure turanywa igikoma mbese ubuzima busa nkaho burimo kugenda bugaruka buba neza. Hari rero abandi bantu b'abakene turi kumwe mu muhanda bavuye gufata ihene reka mbangire nk'umunguha akubwire ikintu yumvise ihene zizamufasha kuko batoranyije b'abantu baba mu byiciro bya mbere b'abakene cyane none baba bahaye amatungo. Uri kumwe n'umubyeyi witwa ni mama
Nahabimana Beatrice.
Beatrice uvuye kuronsa isoko gahene ego
nuriye mu Kabaya mudugudu wa Kabaya akagari ku Mukamba.
Ako gahene bakuru iyo hene baguhaye izo guvumarira iki ubukene wari ufise ubona ko bukemutse?
Yego bamaye ngiye gukora rwose umushinga nayo mu nzu ituzi itameze neza ubu ngiye kubaka inzu rwose ndebe ko yanyongera yanzamu izo hene zanzamura ntajya n'icyemezo rwose ubukene burushobokera bwose ndi kubura nta n'igikore nari mfite ngiye kucyubaka.
Ariko uvyifashe gute miryango yanyu ubukene bwaragabanutse?
Ubukene bwaragabanutse ubu rwose twejeje ibigori tukugakoma n'ubugari rwose n'agahunga rwose mo turakarya cyane.
Nuko murakoze cyane rwose asumta kaboyi urakoze nkureke ubandanye bivuganira n'abo banyagihugu wagendeye hama ejo twemerere kuzotuzanira inkuru iwuzuye neza. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murumvise ko mu karere ka Ngoma mu murenga wa Kazo mu ntara y'Iburasirazuba y'u Rwanda abanyagihugu bavuga ko inzara bari bamaranye igihe yatorewe umuti ariko abo muri komune Gitanga intara ya Rutana mu Burundi bo bavuga yuko ikibugarije. Ni Mukanyisa se duca tubigarukako. Yonzera nari mpejeje kubabwira ivugwa muri komune Gitanga intara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi iri kwituma abanyeshuri bata amashuri nk'uko muvyumva mu inkuru y'umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rutana Alain Yves Irankunda.
Uyo muce w'iyo miryango yugarijwe n'ubukene igize komune Gitanga ahanini igizwe n'abanyagihugu birimizi baziye uburaro n'uburamuko mu mwimbu uvuye mu byo birimiye. Mu gihe cya none abo banyagihugu bemeza kwa mikoro yagabanutse bafatiye uko bari babayeho mu myaka icumi ihitiye mu byo gufungura. Ivyo rero bigatuma gufungurira abana babo bicika umuzigo uremereye. Pascal Nkeza Bahizi aratuyagira.
Kubera izuba ryatse nabi kumwembo waciye ugabanuka naho umuntu aba afise aza gusoroma ucidushorera mu isoko rimwe zange zikenye kuko nyene dufise ubukene ubwambe butangira kubura ni kugaburira abana ndarima sinimba bora mu mwaka uheze nateye biharage by'ijana na cumi na bitanu ndabiteragira byose byo biharage sinakwemwa n'ibyurushye inkore n'izo n'imbuye nk'ikira amajana abiri cyonyine. Ibyo nibyo byatunze abantu biratugora nyine none uko atabo bafise baza baza bari abatwebwe hanyuma twabagusanga nyayo tukaturi twishi two kurya bagi two nyene umuntu aremanga none kutota ibibondo warabibyaye mu nda harari inzara akabyuka inzigo ho umwana akirirwa atariye cyangwa akajya indya rimwe ku munsi no kumusi hari uburose rimwe kumusi we ashima Imana burya biragoye baheba amashuri kandi batoba.
Abana bya nkiye ko bihanganira ubwo buzima bita ko ari bubi buhanze abavyeyi babo ntibaba bakija ku ishure. Irakoze Ive ati
hari igihe twabitomboza n'igihe byabura natonda ku ishuri kubera navuga ati kangira umwete hari igihe usanga ibintu biguma bironko nyine najya nko nka saa sita mu ijoro nkataha nkaca ndyama ubukene buragwira nca bisabwa yuko nca bikoranamo n'inyakubu bura ibyo umuntu afungura hanyuma nca ndabiheba ku ishuri. Iyo ndonke ibyo ngoma mfungura nayo kuguma mbandanye mugana nayo nayo kuronka ibikoresho umva nkaguma ntaronka ibyo mfungura sinari kuronka ububasha bwo gusubira ku ishuri.
Tumenyeshe ko gushika ubu mu bugendozi bw'indero n'inyigisho muri komine Gitanga bwemeza ko ibitigiri by'abana bya baba majana indwi na mirongo ibiri na babiri bamaze guheba ishure kubera ubwo bukene buvugwa mu miryango baturukamwo muri amezi atatu arangiye. Nzohabona Silver arongoye ubwo bugenduzi ati vyemezo nuko bariheba baja gupagasa kugira babeho n'abavyeyi babo.
Turabona abana baguma bata amashure baca ahanini hanze y'igihugu baca Tanzania mu bituma abanyeshuri baheba ahanini turabona bana biyadukiza bakazabona baravyishura baragiye turabona abanyeshuri bari ko baraheba ku rugero runini tugeranije n'umwaka uheze mu gice cya gatatu niho twara tubona ibitigiri binini ngaho n'umwaka biriko biradutangaza kubona igitigiri cyaduze
mu mashyirahamwe aharanira agateka k'ibibondo mu Burundi babona ko atawobideha ubukene buriho kandi aribwo buri ko butuma abana batecizere cyakaduza kabo mu byo kwiga Jacques Nshimirimana arongoye FNADEB urunani rwo yavugira abana mu Burundi aravuga ico bariko barakora kugira ngo ico kibazo gitorege umuti
bibazo by'ubukene hajye abana barabibona ashitse mu ira karara ubusa akabwirirwa rimwe na rimwe rero abana bacashobaka kwironderera inyishu bikaca bituma ibitigiri by'abana baheba amashuri bagomba kurondera inyishu z'ivyo bibazo biri mu miryango ivyo bitigiri biba binene cyane iki kibazo tukigira icacu turiko turavugana nawo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo twigire hamwe ivyo kogwa mu maguru masha kugira ngo ico gitigiri cy'abana bariko baheba amashuri kigabanuke binashobotse gihagarara turiko turahimiriza abavyeyi n'abana kugira ngo abavyeyi bashiremo ingufu binanate abo bishoboka bagumiza abana ku ishuri uko itumvuga ntabo bishoboka haraho binanirana turabizuza imingene bugenda mu muryango naha zohera tubitse umukanda mu myaka iri imbere azobona yuko yatubitse uwo mukanda bikwiriye
ikindi kibazo kidakwiye gufata minenegwe ni kijanye n'uko ugwaruka rurangiza amashure rukamara igihe kirekire ruri mu bushomeri kuguru nani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'ibibondo mu Burundi FNADEB leta iticariye ico kibazo ingorane z'ubukene mu miryango zizobo murengera maze indero igende mazima yongo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Anaiva Irankunda rakemeye cyane kuri iyo nkuru yiwe mushobora gusubira kumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mu mwanya uri imbere turabafite n'amakuru avugwa mu makambi ariko mudukunde tubanze ducishe amaso ku mbuga ngurukana bumenyi ku nkuru ziko ziracana canako
cha bijya bije biranuka nuka kwari eka nibihu ngo nibihu akanira zikomeye
njya kubiye kwa tarifu
nivyo
nivyo
eka sivye
edupingi
edupingi utangike
emupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshe ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru rero tuboneri kwiracana cana ko gose ku mbuga ngurukana bumenyi hijanye n'amakuru avuga ko umuganga w'abana mu gihugu cy'u Burundi Dr Amerine Jimbere yoba yaratanze yarahamagariye abavyeyi kubijanye n'ibiterwa bimwe bimwe bishobora kunganira mu buvuzi bw'inkorora yimonogoje inkorora yimonogoje mu bana bamwe mu basomye mu ariko barasoma n'abasomye iyo nkuru baragize ico bayivuga ko bavuga bati mbega none uwo muganga yoba ariko arahamagarira abavyeyi guheba imiti kizungu bagakoresha ikirundi gusa menyesha makuru wacu Diane Ndonse ari Bujumbura yaravuganye nawe kugira ngo avuge ico yashatse kuvuga reka twumvirize inkuru yaduteguriye
inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku rubuga rwa WhatsApp ivuga impanuro zijanye n'inyifato abavyeyi bakwiye kugira igihe umwana agwaye inkorora zatanzwe na muganga Amerine Jimbere yanonosoye ibijanye n'ubuvuzi bw'indwara z'abana akorera mu gisagara cha Bujumbura afatiye ku nkorora idasanzwe yibonekeza muri kino gihe mu bana bakiri munsi y'imyaka 5 aha rero harabibajije ko iyo nkorora yoba ari umugera mushasha utoba ari umenyerewe muganga Amerine Jimbere yemeza ko iyo nkorora iri mu bana muri iki gihe atayo yaraherutse kubona
inkorora muri uku kwezi kwa kabiri yabaye nyinshi cyane gusumba ibindi bihe byose nari maze kubona bihora bishika hariho imyaka ukavuga utu mwaka byananiranye mu mwaka weze byari bimetse barakoroye ku buryo budasanzwe baragwara ibicurane baracibwamwo baragwara ku mubiri barafatana amaso utuntu twinshi ubona ko twavuye ku gicu kitari ciza no kuvuga ico gicu ko cari catumye haba tu microbe ni migera y'ingwara imigera ihindagurika bivanye n'igicu maze rero abana baragwaye cyane gusumba ibindi bihe
uko ibintu biri uyu muganga avuga ko ubuvuzi bw'inkorora ku bana bari munsi y'imyaka 2 butoroshe asigura ko biva ku bukene bw'imiti bagenewe ikoreshwa mu buryo bwo gupompa nk'imwe
imiti ya gripe nk'ukwiri yose yose atanu muvuyemo handitse ko itangura gukoreshwa guhera ku myaka 2 maze rero twategerejwe kuyikoresha imyaka 2 tarakwira tukagabanya kugira ngo turabe ingene twashobora gufasha abo bana kuko bose ntibashobora gukoreshwa imiti ijya isha mu mpemo kuko ico bita nebulisation ni hake muri iki gihugu mbere ni hake cyane hake gose nimba hashika habiri bizoba ari byiza bashobora gukoresha ubwo buryo naho nyene imiti yose naho ishobora guca muri ubwo buryo ikenewe ntiheza biboneke ni nayo mpamvu rero novuga ko byarabaye igibigorana ariko ngira ngo bicu bizogenda biba byiza
muri rusangi abanyagihugu basanzwe bikora ku buvuzi kama inkorora yo nikunzwe kujanwa kwa muganga uyu numwe mu banyagihugu asaba ko ubuvuzi kama butobura ikibanza
nukuri umuti w'ikirundi mu bisanzwe basogokuru bagomba gukoresha mbere byiza mwebwe mwaje muduha iki kiganiro mwudushikimbire ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa kuko agashyitsi ka kera kavumbi ku muriro nitwaje muri bishashe hirya yaje tuzobukenera tutakironka abantu bawuduha baduhe inyigisho kungene umuti w'ikirundi ushobora gutangwa ku rugero rushimishije kandi rudashobora konona umwenegihugu
muganga Amerini Jimbere nkuwanona nosoye ibijanye n'ingaburo y'abana hejuru y'ubuvuzi bw'indwara zabo aremeza ko hari amavitamine ari mu biterwa bimwe nk'umufumbegeti ikizira nkogwa umuravumba hamwe n'indimu ivanze n'ubuki bishobora gufasha umubiri kwigwanira gutyo bikagabanya ubukazi bw'indwara ahanini ashimikira ko bifasha korosha umuhogo kugira ngo woye guharuka ariko rero muganga Amerini Jimbere aragabisha mu buryo bikwiye gukoreshwa kandi hakana ko bidakwiye gufatwa nk'imiti ivura nkuko harabavyakiriye muri ubwo buryo
ni ukuvuga ni utuntu dushobora gufasha umubiri kwigwanira kandi tukagabanura ubukazi bw'indwara rero nibyo mperutse kuvuga ko hariho ibiterwa bimwe umubyeyi ashobora gukoresha bikiri bishasha munyumve neza ahanda hahagarara cyane si byiza ko umuntu agenda afate ikizira nkugwe agisekure hanyuma agiteke akimimine ashashira mu icupa ngo azaraho umwana kuko kirashobora kugasha kirashobora gukariha ivyo wabigize biri kugatwe kiwe ngiki ico navuze kandi nongeye gusubiramo hariho imiti ituma mu muhogo horoha hadaharuka ko hari guharuka harimo ikizira nkugwa yugishizemo ubuki hariho indimu iyo uvanze n'ubuki gashira mu tuzi dushushe urashobora no gukoresha umuravumba nawo nyene urorosha umuhogo ushobora gushiramo ubuki
uyu muganga aratanga umuco kukungene ingaburo nkizo zihabwa abana
ariko nikindi shatse kugaruka ko nuko ivyo bintu uko ari bitatu ntibabivanga ukoresha kimwe mbese bivanye n'umwana ingena ngana kuko nk'umwana atarakwiza umwaka indimi iramubabaza cyane niba umuntu ayikoresheje ayishyira mu tuzi dushushe kandi agashyiramo duke cyane iyo ababyana akunda akabijya nk'imbombo mbere kugira ngo bigende buke kandi ukabikoresha rimwe ku munsi ku mugoroba kugira ngo umuhogo ugume woroshe wa mwana ntakorore rwose kuko benshi barakorora bakadahwa ndetse bakandurukiramo no kuzingana
muganga Amerini Jimbere avuga ko ibyo bishobora kuba birafasha umwana mu gihe atabimenyetso afise byo kuremba nko kudafungura kuyogwa hamwe no gushuha akabona ko ari byiza gutanga umuco nk'uyo kuko hari abasanzwe bagura imiti batandikiwe n'umuganga bakivurira abana babo ivyo avuga ko vyama vyagize ingaruka mbi ku magara y'ibibondo kuko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse ku bijanye n'iyi nkuru duhere kuri uyu yavuze ati uyu wewe adusubije mu buvuzi bw'imiti y'ikirundi uyu nawe avuga ati ntabara none y'abazungu yoyo dufata simboni fise ibyo yica n'ivyikiza hari n'uyu yanditse ati ehe ariko mwe murantangaza none gishasha atubwiye niki ivyo biri mu byo basokuru baturaze kandi rugereka ataraza byaratuvura tugakira tubandanye n'uyu avuga ati ivyo vyega nyene kubivuga tugarukirize kuri uyu avuga ati uyo muganga n'imvyeyi basi ashaka kujijura abavyeyi ingaburo zamyeho kuva kera narindi Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika
yongereye ibigano byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda, turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyizina. Murabimenyereye ko tubashikiriza n'amakuru avugwa mu makambi. Duhererero mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda, ivugwamwe bamwe mu banyeshuri b'abarundi bahungiye bahura bafashwa n'ishyirahamwe Maison Shalom, bavuga ko batagira bibacira nayo bamira. Ni nyuma yaho iryo shyirahamwe rihagarikiye imfashanyo ryahura ribaronsa. Inkuru tubazumenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Abanyeshuri 50 mu ikambi ya Mahama barihiwe amashuri yisumbuye na Maison Shalom, bakiga amashuri y'indaro nibo barangije uno mwaka. Abanyeshuri ubasubiye mu ikambi aho batabona akazoza kabo, uno akabagaragaza amakenga afise.
Iyo wize ushaka gutera imbere ndetse ugateza imbere n'igihugu, ariko iyo wize nuje kuri kaminuza nije wize nta kintu bikumarira. Uyu agenda ukaba wiyo ukabigwa nuko wize uko ubumenyi waba uri mu makaye n'uri kubukoresha. Mbona ko kabisa iyo wize nuje kuri kaminuza nkuko natwe tumeze, ndabona yuko ari ibintu tubyakira nabi cyane. Sinabishye
uno munyeshuri yaramaze imyaka 2 aba mu buraro ku ishuri rya Rusumo High School, amenyesha ko ahasubiriye mu ikambi ubuzima butari ko buramworohera na gatoya. Amenyesha ko hari n'igihe abona ko yataye umwanya.
Tubuzima tayemo nga mu kambi n'ubuzima bugoye cyane, bavyo kumuntu aheruka kuva ku ishuri ukaza na nuwahora agufata mu mugongo agasa nk'umenga arakwikabushije ntasubire kubona ntusubire kumubona ukamengara guhezeye nta kubwenga na kureme mu mutima w'icyizere yuko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuronka ishuri, nawe ubwawe urabaho atacyizigira ofisi. Rero ngako ntabaye tabaye nabi, nta kazi ntacyo gukora, natwe turibaza mbega amashuri twize yoba azotumarira iki cyangwa ntacyo amaze, kuko tutanaronka nawe dushobora kuronka dukora n'uturaka dutandukanye.
Birashika rero ukiyumva uti ntibataye umwanya?
Aragiye bishika kiyumvira ugasanga umenga warataye umwanya, cyangwa ugasanga umenga ari gutuma ubyihoza, kuko iyo ubonye wize n'umubyeyi yagukurikiranye agaca umenga agusohoye agaca guheba. Mbo ntatuma kuganiriza basiga mu ngurana ibitekerezo umenye ejo ubu bigenza gute, cyangwa amashuri wize yogufasha gute, urumva kumenga ushobora gusanga warataye umwanya.
Muri Maison Shalom bakurikiranye ugugwaruka mu mashuri yisumbuye muri kino gihe bamenyesha ko ataburyo bafise bwo kubarihira muri kaminuza. Abanyeshuri nabo babona ko basa n'abataye umwanya kubona biga hanyuma ntibaronke aho babandaniriza. Richard nije imbere arongoye Maison Shalom wewe abona ko igikorwa bakoze gishemeye.
Si igikorwa tuba duciriye hagati kuko ubwo bumenyi baba baronse bari mu mashure y'indaro birashoboka cyane yuko iyo bitakunda bakaja muri ayo mashuri y'indaro ubwo bumenyi batari gushobora kuburonka. Hari abaronka amahirwe yo kuja mu migambi nka Kepler, Dafi. Ibyo rero urumva yuko twebwe kuba twabateguye kugira ngo babe bashobora kuja no muri iyo migambi yose izirafasha, twebwe tubona yuko igikorwa tuba twagikoze kandi neza.
Maison Shalom imenyesha ko itagishoboye kurihira abanyeshuri muri kaminuza muri uno mwaka, isanzwe ifata mu mugongo abanyeshuri 3,386 biga mu makaminuza atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, tukiri ku makuru avugwa mu gisata c'impunzi, amashyirahamwe atandukanye akora muri ico gisata muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaragendeye impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu. Ivyo bayaze n'igituma c'urwo rugendo muravyumva mu nkuru irambuye twateguriwe na Vedaste Ngabo.
intumwa z'abaterankunga b'ibihugu bisanzwe bifasha inkambi yo mu Rusenda birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Ubutaliyani ndetse n'Ubuholandi zagendera inkambi yo mu Rusenda mu rwego rwo kureba ubuzima impunzi z'Abarundi zibayemo kuri none mu matsinda atandukanye arimo itsinda ry'urubyiruko, ababyeyi ndetse n'abayobozi b'inkambi. Aba bashyitsi bagiye bakorana nabo ibiganiro. Ibibazo byo kugabanuka kw'ibiribwa ndetse no kutagira igishoro cyafasha impunzi gukora imishinga y'ubuhinzi n'ubucuruzi byagiye bigarukwaho mu biganiro aya matsinda atandukanye yagiye akorana n'abaterankunga.
Abashyitsi bari baje kugira ngo bamenye ingorane dufise ngaha mu kambi, natwe tubabwire ibibazo by'iwacu kuko batubajije ibibazo byinshi bijanye n'uko ukuntu dupokera turonka gute. Twababwiye ko twavuye ku madorari 15 tuja ku madorari 12 kandi ibyo bintu bidufitiye ingorane zikomeye cyane, ata kintu turonse kidufasha kugira ngo tube twokwiteza imbere mu bindi bintu yuko dushaka kugira ingorane. Banatubaje ati no mu gihe mupokera bigenda gute, nta ngorane mugira. Twababwiye yuko dufise ingorane nyinshi, hari n'ibibazo by'amakarata adasoma, amakarata yatakaye, ingorane nyinshi. None muronka impapuro zibafasha kugira musirikire gute? Turabwiye ati duca muri CNR, CNR nigerageza kudusigura ati no umuntu atakaje eske bose barazi iyo babariza. Turabwiye ati utahaza caza kuri komite directeur twebwe wacu, tukaca tumwereka ko aje kuri CNR cyangwa aje kuri ASR kugira ngo abaze izo mpapuro. Bo muri zo batwemereye ko bagiye gushikana ubutumwa bwacu, hama kandi bazogaruka, ariho abemeye yuko bashobora kugaruka mu mezi nk'atatu kugira abaze. Noneho rero twicare tuvugane umwanya utari muto kuko banyaruka.
Andras Kiroshov ni umuvugizi wa ASR ku rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yemeza yuko izi ntumwa zasanze impunzi zifite ikibazo kigabanuka ry'ibiribwa, ariko iki kibazo cyaturutse ku igabanuka ry'inkunga y'amafaranga abaterankunga bari basanzwe bafashisha impunzi ziba muri Congo. Aho ayo mafaranga yagabanutseho 8%, ariko hari icyizere ko bishobora kuzasubira mu buryo. Hagati aho abagendana n'ubumuga bo mu nkambi yo mu Rusenda batangaza yuko batahawe umwanya wo kuganiriza izi ntumwa zari ziyobowe na Christine Frost, intumwa ya Bureau of Population Refugee and Immigration. Kandi abagendana n'ubumuga by'umwihariko ari bakunze kugenda bahura n'ibibazo
mu bisanzwe twebwe twatwifuje ko natwe twovuga tugaserukirwa abagendana ubumuga bo mu nkambi ya Rusenda. Muga ntitwaronse umwanya mwiza bisanzwe kugira ngo natwe tugire ikintu twavuga. Twari dufise byinshi twashobora kuyaga nabo mugabo twaronse umwanya wo kuvugana nabo. Twari dufise uburyo bwiza bwo kuvuga uburyo tubayeho mu nkambi, hari byinshi dukenera tutashobora kuronka ubuvuzi. Bo hariho benshi bari bafise ama transfer yo kuja kuvurirwa ibukavu igoma cyane nk'ubu mu kindi gihugu, kuba afise amakadi asanzwe ngacu taronse umwanya mwiza kuko dushobora kuronka ubuvuzi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ikijyanye n'uburaro, kuko inzu nyinshi tubamwo zaraheze amahema ziranapfa cyane, abana bakabura n'ingene baryama kuko benshi muri twebwe harimo abubatse, hari n'abana usanga batavaho bari baneraho bajyamye bagasobaho bajyamye mvuga impunzu ntazo baronka. Icyo bajyama ko ntikiboneka, n'inzu babamwo zirapfa nka nyinshi kandi nyinshi zarapomotse.
Izi ntumwa zari ziyobowe ku rwego rwa Leta n'umuyobozi wa teritwari Fizi. Mbere yo gusoza uruzinduko rwazo zikaba zagendereye impunzi z'Abarundi zisanzwe zikora ibizuku muri inkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kurewe nchuti bakunze usibye ico kiganiro muri sanga turatumiremo saa 10, turatumiye kandi gece saha 12 mu makuru aza kwagezweho mu gihugu cy'u Burundi. Gece saha 1 n'igice naho tuzakuba turiko turashikiriza amakuru arambuye azobagezweho ku isi na cyane cyane muri Afrika. Diane Nahazwe Magbilia Biro hamwe na Engineer Linus mwari kumwe muri kano kanya twemi twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu muraguma mwumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.